bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sa 5 muri kumana na Jordiane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Ibintu byarabomotse ibi amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye ibigwako ibyo mu nzu nyene nta kintu na kimwe umuntu yarokoye mwose
nuko mwo tuvugira bakaturonderera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza kubera ngaha ayi n'ahantu hatameze neza nta buryo buhari nabo mwe twovuga ati turishoboye.
Abo rero ni bamwe mu banyagihugu baburiye ivyabo ndetse birononekara mu mvura itari nk'iyaguye mu kwezi kwa kane mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Iyo nkuru turahava twigaruka ko handi hatumwe hagufi y'amaradiyo yanyu turanabwira n'ivyavuye mu matora aheruka kuba mu gihugu cy'u Burundi hari mu kwezi ku munsi wa kane kamarampaka muri hafi y'amaradiyo yanyu. Umurwi ujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi seni uri kuratangaza ivyavuye mu matora ya kamarampaka kuri no wa kane mu Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone w'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana ariko arakurikirana ivyo bikogwa. Rema mahoro ngahe Bujumbura.
Mahoro Diane.
Ico gikogwa kiracabandanya seni imaze kuvuga ko vyifashe gute ku rwego rw'igihugu.
Ico gikogwa gihejeje kurangira ubunyene ku rwego rw'igihugu seni yamenyesheje yuko hitavye abatora ibice 96 n'ibice 224 kwijana by'abari biyandikishije hanyuma yerekanye uyo mugwi werekanye yuko abatoye ego bangana n'ibice 73 n'ibice 226 kwijana mu gihe abatoye oya bangana n'ibice 19 n'ibice 184 kwijana amajwi y'abayimfagusa ni amajwi 4 n'ibice 11 kwijana nayo ayataho aharugwa n'ibice 3 n'ibice 28 kwijana. Pierre Claver Ndayicariye yavuze yuko ivyo ari bitigiri byo hagati mu gihugu kuko ibitigiri fata kibanza mu batoreye hanze batarabironka ariko akavuga ko atana kimwe bishobora guhindura kuko abatoye hanze ngo bangana n'ibice ubusa n'ibice 27 kwijana.
Akavuga ko ivyo bitigiri by'abatoreye hanze ategekanye kubironka ryari kugira ngo yemeze ku rwego rwa seni ivyavuye muri ayo matora Burundi.
Avuga yuko bakirindiriye hariho batarabironka n'ahandi batararonka biyandikishije mugabo afite abatoye akavuga ko baguma babirindiriye bishyise bazoca babitunganya ku buryo baca bitwara muri sentare igurikirana izibiriza shingiro. Ikindi namamenyesha nuko umubari ngaho harimo utavuga rumwe n'ubutegetsi ikegera cy'urongo ya mizero y'abarundi Evariste Ngayimenda wewe yabwiye abamenyesha makuru yuko yatangajwe no kubona umurongo wa SNI avuga ko amatora yagenze neza atatunenge na tumwe yabo babonye akavuga yuko ugo runani rugiye kwitura senare yubahiriza igwiriza shingiro mu tunenge twose twibonekeje kugira ayo matora ntiyemegwe asubigwemo.
Uretse Evariste Ngayimpenda wo mu runani ya mizero y'abarundi abandi banyamigambwe bari baje kuraba uko ico gikorwa cariko kiragenda harimo bande hama bababwiye iki?
Abandi harimo benshi na cyane cyane abigishije gutora ego hatwavuga nk'umugambwe uri ku butegetsi umugambwe Prona umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana n'iyindi migambwe yigishije gutora ego. Muri abo rero twarondeye umukuru umugambwe uri ku butegetsi ariko yatubwiye yuko azotunganya ikiganiro kumenyesha makuru kugira agire icyo ashikirije ariko kubwa Abel Gashashi yabwiye abamenyesha makuru yuko anezerewe kuko yigishije gutora ego kandi yabonye ko amatora yagenze neza. Tumubaje tuti utunenga twabonetse n'abashaka kwitwara tubwiye yuko umugambwe wiwe warabonye tunenge ati ariko utwo tunenge ntitwotuma amatora asubirwamo ati nayo ubutungane abo baje kwita ubutungane buze batunganirize kuko bazaba bazanye ivyemeza ivyo bariko barashikiriza.
Nkemo hama abanyamigambwe bavuze ko bari bahari baba bemera ibizova amatora baba n'abatazovyemera abandi bari babiroreye nibande nk'urwego rwa patiri canke abandi bakurikiranira hagufi vy'amatora bari ngaho hari abaserukira ibihugu vyabo bo bari bavyitabiriye.
Ego baserukira ibihugu byabo bari baje abashikiranganze abashinga amateka mugabo icyo twabonye nuko mengo ekereziya gatolika ntiyari yaserukiwe ariko hariho n'abanyamadini eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bari benshi cyane gose bariho niho baje
igikurikirana igiki
igikurikira nuko seni ishobora kuronka ibyo biharuro byose hanyuma ikata ibitwara muri sentare yubahirizwa ibwiriza shingiro hanyuma abanyamigambwe babona yuko batasimye bavuye mu matora nabo bakitura ubutungane kugira barabe ko bubatunganirije.
Urakoze gose Raymond Imana, tukuri kubandanye utunganye iyo nkuru hama makuru yacu ari imbere, uraheza ugaruke utubwira mu majwi ibindi utashobeye kugarukako.
Urakoze Diane.
Mukanyi sase ndusha dukubitira mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, turabwira iby'umutekano.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Makuru tuyafitiye kuri kano kanya tubayere mbandanirize mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, hari umupatiri yaraye apfuye mu buryo butarashobora kumenyekana neza. Turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidele d'Antoine Nsabimana ariko arakurikirana iyo nkuru. Fidele, amahoro.
Amahoro neza Diane.
Watubwira ibyo umupatiri yaraye apfuye nimba hari ico polisi irashobora kumenya hamwe n'undi yashwe ku munsi wa gatandatu, byifashe gutenga Gitega?
Ego uko mvuze uwo mupadiri yarashwe ku munsi w'ejo no muri paruwase Nyabihanga iri mu ntara ya Mwaro ariko ikabitwagwa muri diyoseze nkuru ya Gitega. Uwo rero yarashwe yazwi ku izina rya Ildefonse Sabukwigura, akaba yari icegera ca padiri mukuru. Bamurashe hari nk'igihe c'isaha zitatu nk'uko baba mu micungararo bashobora kubibwira ijwi rya Amerika. Umuntu yase inkuru y'ubwoko bwa Karashinkuru yindira arabaranigana, ariko ahava arashobora kumurasa amasasu atatu mu rubavu no ku kuguru. Ubu rero umupadiri ariko aravurirwa i Bujumbura, aho abaganga bamenyesha yuko ashobora gukira amagara yiwe, bariko barayakurikiranira ngufi. Nawe umupadiri batoye ikiziga uno munsi, bamutoye ikiziga ari mu biro iwe akorera muri paruwase ya Mushasha ni mu gisagara cha Gitega. Uwo rero ivyiwe bikaba bitaramenyekana, igipolisi ndetse n'abajejwe ubuvuzi bashoboye kwinjira aho batoye ico kiziga, ariko ivyavuye mu matohoza gushika n'ubu biracari mu ibanga, aho abajejwe igipolisi bavuga ko bakiriko baratohoza imvo n'imvano. Ariko ababanyi biwe aho yakorera bashoboye kwinjira ubwa mbere babomoye umuryango, bavuga ko basanze ari ku ntebe yiwe yiseguje umusego, aho bavuga ko byaboneka yuko yabanje kuyogwa imbere yuko acikana. Ibyo rupfu rwe rero byabaye akabera abahinga kuko ejo yari yagiye gusoma imisa muri komine ya Giheta. Nyuma gushika masaa kumi abagenzi biwe batumenyesheje yuko bamutelefona, telefone yarasona ariko ntihagire uwitaba. Bagiye kumenya rero virufugwe no munsi igihe cy'isaha indwi.
Ariko aravurizwa i Bujumbura, hari icyo yaba yavuze ingene yarashwe nabandi hama bayikeka ko bamurasike.
Gushika uwo mupadiri mukuru wa paruwase Nyabihanga ntaco ashima kubivuga, ko avuga yuko akiri karavugwa igikuru yuko amagara yiwe yosubira akamera neza, ibindi navyo akamenyesha ko abajejwe amatohoza aribo bobibazwa mu nyuma.
Hama bafatire uko ari babiri, yaba uwitavye Imana kandi Imana imwakire canke uwakitswe n'amagara i Bujumbura, hari ivyo bakora muri Ekleziya Katolika Nyamukuru n'ibiki?
Uyu bato ikiziga uno munsi yari cegera umunyamabanga mukuru ajeje ishirahamwe rijeje iterambere rya Katolika rya diyoseze nkuru ya Gitega. Ni amabanga rero akomeye cyane kuko usanga ubuzima bwa diyoseze Katolika mu bijyanye n'ubutunzi bwose buzunguruka kuri iryo shirahamwe. Uyu nawe yari umuntu asanzwe azwi yuko ari umuntu avuga ubutumwa, uyu ava uyu kenshi amenirinda kuri toki, ni ukuvuga hariho abantu bamwe batari bamwiyumvamwe cyane cyane bivanye n'isiguro atanga ku bijyanye n'ibihe bya politiki igihugu kiba kirimo. Ari nabyo benshi mu bakirisu b'Inyabihanga bibaza ko yoba arivyo yazize, ariko ntawo byemeza. Amatohoza tuzorindira ababi kurikiranira hafi ngira abazuhava batanga umuco.
Ushatse kuvuga iki uvuze muri ivyo bihe vya politike turi mu ivyo yavuga?
Yatanga impanuro none nda kurutoki atomora asaba abanyagihugu ku mpande zose ko bakwiye kugendera ubukirisu atakwiye kugendera kuwundi. Inyigisho rero bamwe bavuga ko boba bamwidogera ko umengo ariko aradoma ko urutoki.
Murakoze cyane, ubwire umunsi mwiza ngaho. Igitega Fidel Antoine Nsabimana.
Murakoze namwe Diana Katukeza.
Tuve Igitega duce dukubitira i Bujumbura, aho imiryango amajana na 18 yo muri quartier Kiyange ya mbere ya zone Buterere ivuga ko yifuza kuronswa imfashanyo zitari nke. Ni nyuma yaho amazi y'imyuzurira abateye mu kwezi kwa kane. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu i Bujumbura, Evariste Nzikobanyanga.
Ibyago twahuye ni ibyago by'amazi, inzu zarabomotse. Hare turi ngahayi, turi mu kangara tete.
Turi muri quartier Kiyange iheruka guterwa n'imyuzure yaturutse ku ruzi Mutimbuzi rwataye inzira rwisesa mu makaritsiye atandukanye ya zone Buterere. Inyuma y'iminsi yaba 30, imiryango irenga 400 iri mu mahema rusangi ivuga ko yarambiwe n'ubuzima bubirimwo. Mufasoni ndayiragije mediatrice n'umwe mu bavuga ko yarambiwe n'ukuntu abayeho we n'umuryango wiwe.
Amwe bwe mudukura mushike imbere nuko mwo tuvugira bakaturonderera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza, kubera ngaha ayi n'ahantu hatameze neza. Nta buryo buhari nabo mwe twovuga ati turishoboje. Nk'aho turara, ubutunzi kwa sugumwe, amazi, reka n'ifungurwa ntacyo.
Iyo miryango yo mu Kiyange cya mbere yahunze imyuzure ishima ko bagira neza bari bayiserutse ko bakayironsa ibifungurwa. Ariko muri kino gihe bisa n'ivyarangiye. Imelde Sengiyumva, umuvyeyi w'abana 8 afite icyo asaba.
Twaraduhaye, ni kuri twarashimye, twarashengurutse. Mugabo urabona hariya nk'ufise abana nk'8 ashobora kujya kabiri ku munsi. Yari ibifungurwa, urabona ko umunsi utera ubwena niko ibifungurwa bihera. Ubu twabaduhaye twaheze, turindiriye nyene ko basubira kudufasha.
Kuje kuba muduhema mu maparasera yabo zo kurikirwa no gusanurirwa. Nk'uko abanyakiyange babwijwe rya Amerika, Bizimana Emmanuel avuga ko ahahura inzu yiwe hasigaye ari imbuga, ari mu bifuza gusanurirwa.
Ego gusubiraho umuntu arabyifuza, ariko urabona tudahendanye. Urabona abarundi amwe ko bafise n'imakro, urabona kwebwe hano twari abarimwe imirima twakuramwo uburyo yaratwawe. Ni kuvuga ikintu mbona woshobora gufasha leta nyemba yo bishobora ikaca ikarosa amabati amanyagi kuno bakidugiriza impome. Nico twasabye rero, urumva nk'uwo bishobora ibyo yobifasha.
Eka n'abariko bagerageza gusatura amatafari kugira basanure, bavuga ko atamikoro bafise kuko ivyabo vyahuye n'iyo myuzure. Ciza Rehema, Ijwi rya Amerika, yamusanzaho yahora aba ari kumwe n'uri kwamufyaturira amatafari.
Ibintu byarabomotse, amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye, ibigwako ivyo mu nzu nyene nta n'ikintu na kimwe umuntu yarokoyemwo. Si kuvuga ngo n'amabati ngo umuntu yasubiza ku nzu, yaraononekaye nabi. Turiko turagerageza gufyatura turabe yuko icyo twokwiyungunganyamwo, tureko twokongera kubaka bushashe
no gusakara. Bizoshoboka
gushoboka gute ko atabisakazo dufise? Nta bisakazo dufise, urumva no kubaka nta buryo dufise bwo kubaka.
Abo bafasha mu basaba ko bubafashike?
Yego, boshobora kudufasha bikunze bakatwubakira bakaduha n'udusakazo, kuko nta bisakazo dufise byarononekaye.
Ibisabwa nabo banyakiyange ya mbere sagaseseshwa rumuri nk'uko ubarongoye abivuga. Patrice Sibomana amenyesha ko aza yarituye abagira neza, kandi ko afite icyizere kwa kamo bakumvise, kandi ko babandanya kuvugana.
Croix Rouge yatwemeye ko izoza kwashyira amahema mwese parasera yiwe inzu yaguye, hanyuma n'igipolisi cyo kinga impanuka cyashatse kugiye kuzikiza kuraba aho hantu ko hari hononekaye cyane. Banzara nyine bohatunganya kugira ngo bashyireho iryo hema hameze neza. Mugabo niwe turacarindiriye, ni mu kanya yemeje kuvugana n'umwe marongoye Croix Rouge, ambwiye yuko no mureko no munsi nzo mubaza ejo, akambwira inyishishaho bigeze kugira ngo izo hema kumeze zibonekane cyane nshiko kugira ngo abantu mwese asubire kumuhana iwe, kugira ngo bamwige nko kurinda ko leta hari cyo bidufasha kugira ngo babubake cyangwa babisakaze ku muri mwese tudutse impome cyangwa dufashanye gufite amatafari dukoresha amaboko amatafari adasanzwe biri mwese arabe ko yoronka kiko musaya mu bwa twemere nk'isakaze ubwo dusaba ko leta yorera bicikoze ko twari zimwe zidasanzwe.
Uruzi Mutimbuzi rwatumye abo banyakiyange bagizwe n'imiryango amajana 18 bata ingo zabo, rwataye inzira rwirara mu makaritsiye atandukanye ya zone Buterere. Abo bateshejwe izabo bagasaba leta kurutunganya mu gihe cicicimirije kugira ku mutasuro turizosubire kubasubiza mu ihumbi. Mu Kiyange ca Buterere, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurugujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu mu Burundi Seni uhejeje gutangaza ivyavuye mu matora ego iri imbere ya Oya. Pierre Travanda yicaye aramutswa Seni yatangaje ko muri rusange Abarundi batoye baharurwa ku miliyoni 4,768,442 ariko mu rwego buracarindiriye ibiharuro bitangwa na za ambasade zitandukanye kugira ngo ibiharuro Burundi bishirwe ahabona. Mukanya mugenzi wacu Frederic Ndikije yanuganje ico kigani ico ki yanuganje vya referendum mu Burundi gucyo atumira professeur Paul Nkunzimana yanonose yivyerekeye imibano hagati y'abategetsi n'abanyagihugu hakaba no mu mugambwe PTD twunguru nani yongera yikora kuri défense rugema mu Burundi aba mu gihugu c'ubwongereza. Professeur Nkunzimana yatanguye avuga uko yabonye kamaramaka mu Burundi n'ibico abgona kubitigiri bimaze gutangazwa. Reka twongere tubatege amatwi.
Nibaza yuko kugira ngo umuntu agira icyo abuze kuri ayo matora y'ibibashingiro nibaza ko umuntu yuko yabanza akibutsa ibihe turimo kuva mu cya na gatatu gushika uno munsi kuko kuri ibihe turimo muri iki gihe uno munsi mu Burundi bifite amamuko uruhagarara mu cya na gatatu uruhagarara rwakurikiye amatora yabaye icyo gihe. Harapfuye abantu benshi kandi umuntu yanavuga ni uko kuva icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haba amasezerano menshi gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu Burundi ngira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya Kigobe na Kajaga mu 1994 harabaye amasezerano menshi ya 2008 ari amasezerano yose partenaire politique kila hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi amasezerano y'Arusha inyuma hari amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano yose ku by'ukuri kigeze azana amahoro gushika uno munsi hanyuma guhagarara rero wagiye no gukomera amatora y'2010 uruhagarara rwasabwe rwerekana kandi mu mwaka w'2015 gushika rero n'uno munsi ari amatora y'ibibashingiro abaye mu mwaka w'2018 ku munsi wa kane w'ibihezi urumva rero ibintu byose biza biba muri iki gihe ku by'ukuri umuntu abiravye asanga yuko ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho uhagarara mu bice bitandukanye byose haba by'ubutunzi haba bya politike haba mu buryo uko abarizwa babayeho haba mu byerekeye
Paul Nkunzimana muravuga ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose yaba Kajaga yandi yose yagiye araba ata kintu yashitse ko coba catumye Abarundi babaho mu ituze kamahoro kubganyo umuzi w'ingorane z'abarundi uri hehe nibaza ko umuze gutyo nibaza ko ico kibazo ikabuba batora inyishu zitajanye nibazo bafise duga kwijana
ku by'ukuri igituma ayo masezerano yose atanyishu yigeze aronka ku byerekeye uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo cyane ku byerekeye amahoro icyo bivako se kindi nuko mushika uno munsi nyucu urundi cigenga na gatoyi cyacakoresha amabwire inzego mpuzamakungu zanye nari kandi n'amabwire yo gurutura yango mwese murazi yuko nko mu Burundi nko mu mwaka 6 arabaye amasezerano n'inzego za Bretton Woods inzego zanye nari mpuzamakungu za makungu wanye mari bank mondial bank isi ofeni kilega mungu wakungu efeni hanyima ima ya hao masezera no ya wae mu kwa chuminari mwaka yo mwiki humi nama zani chara mwini waga tanda tu masezera no nero akaba ya imbele yuko utunzi bigi hugu utelela gushiga mwini ya wanye mari wa wanya mahanga hanyuma masezerano nyene yaciye ashigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari ry'abanyamuraya inyoropeyeni
ego ndabona muri aka kanya nyene dufite ubundi mushiti defense rugema akaba ari umurundi aba mu Bwongereza nawe nyene akurikirana politike mu Burundi cyane rwose akaba nawe nyene yakurikiranye amatora y'ibyiza shingiro rihinyanyuye muri neza defense rugema
mwiriwe
murakomeye
ego turakomeye turashimye imana
ego me turiko tuvuga cyane cyane kubyerekeye nko twabwiye amatora y'ibyiza shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu Bwongereza muri ko murumva ibiharo biriko birashikirizwa ku bwanyu mwavyakiye gute biba ibiharo biriko birashikirizwa canke n'ukuntu amatora atunganijwe
ego me ingene amatora atunganijwe n'ingene ni vyavuyemwo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa nuko tumenyereye ingene intwaro yose ama ishaka guhindura ibiza shingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko Burundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo by'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa nuko byoba byabaye kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntizari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru zari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma nabo barundi batagiye gucabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyine mu gihugu bari hagati mu gihugu
Rugema professeur Paul Nkunzimana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu Burundi byose ari amasezerano ari biganiro atacu bimaze kuko hariho ukuboko ko hanze inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingwana barundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri zangorane ivyo byo ntishobora kuba ari ukuraba umuzi nyakuri w'ingwana barundi bafite
ego me ivyo mushinga nayo yashikije nibyo cyane murazi neza yuko icyo kibazo cingi na barundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu ntitubona iyo tuja z'ukuri
ibibazo bibiri bimushikirije biri ku muzi w'ingorane zo mu Burundi za politiki mwavuze ubukene ikamwavuze no kutigenga mu byerekeye ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ivyo n'ibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanyamanyi bi radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Pacifica muri neza muri hehe Pacifica
cyenda mu gisagara cya Bujumbura mu manuko bwacu
yego izina ry'ikirundi ni
ni Habimana
mwafite ikibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga cyane
ko icyumviro narinda gifite n'intererano ntoya
yego
nagirembuke kubijyanye nabo banye politike bacu ko uri kuraraba nka ngaha mu gihugu cyacu katukugwaruka turiko turaraba batama bacu badukuriye jewe novuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu fise imyaka ingana ukuhuye ubwo musanga bariko baraharira muri ko guharira kwabo rero kaca usanga nta byiyumviro byubaka cyangwa byiterambere wobona nka twebwe rwaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira kuko nko ngaha mu Burundi wacu abona yuko hari imigambwe myinshi mu kugiye kuraba umva umugambwe umwe uvuga ngo dufise ibyiyumviro ibihingwa ni muze mu kugiye kuraba ibyiyumviro byabo cyo usanga ari ibyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twebwe rwaruka waza kurabarira abo bantu kacusanga nk'ibijyanye inkunga n'iby'iterambere ahubwo babishyize nyuma bigira mu mpari wapfa umuntu akaca yibaza mbega batama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twe kugwaruka twozobona bazoba baramaze mbega kugwaruka twozokwiteka iki mwibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega twozobiteka kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bazotwereka natwe twozohagarara
Yafo
ni kwa tuto tangira vishasha murakoze.
Murakoze Pacifica Habimana kuchimviro ikarani mineguro mushikirije chane chane kubanya politika izo vizyo chimviro. Tura kigaru kwa kuna mashingane kwa tumi mwaka kanya likule kwa tuanze duhi jambo Gilbert. Gilbert, mwini weneza?
Amahoro, amahoro.
Amahoro, mwini hee Gilbert.
Ego, kwa semano kuri kengamu nitekara kwa ujimbira. Mwini mahe kano kudia wa magarache.
Izi na jawene ndi, jikirunde?
Ni Irankunda Gilbert.
Irankunda mukanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro.
Ego hama je nkunda kwafanya. Je nkuri ari mu rabintunda mu Burundi. Mu Burundi no kuri amenyesha makuru. Nona ni gihugu kitaraba developpe kubijyana no kwa abanyagihugu bwabo kwiteza imbere. Ariko no munsi kimukinda waza cyane na yamaze mvuge ko yo gukuntu yihutira gushinga imiryango myinshi ya politiki. Aho kugwiza byibuze amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo ubundi bubanze butere imbere hanyuma rero nagira ingire ko mvuga iki kintu kuri ibintu bijyanye n'abanyoni n'aya matora yayabaye ni kuri twebwe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima ko ufite inkuru yaragenze ko umuntu utamenye igihugu ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ejo rero ntambere igihugu cy'amasomo byari bihari ariko abandi bahari bana famiye zirimo kuba baremewe barafata amasanamu biba mu muco atahe muntuma yitavuga ngo ni misigimana ko nshobora kumbwira ngo jye ndeho mize y'abarundi nibyo gukora ibintu by'amatora reba tugeza kuguhagarika
murakoze Gilbert Irankunda abashinga nawe turi kumwe Professor Paul Nkunzimana umushinga nawe Pacifique Habimana eka yabajije ikibazo gihambaye cyane gose mbega abanyapolitiki bazosigira urwaruka iragire iheko ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imiryango abarundi icyo kimwe cyo mu kivuga ko iki eka muce mugira ko no gucimbura cha Gilbert Irankunda shima ivyavuye mu rayo matora yabaye ku muswa kane
uwabereho utasifike n'ubatavuze icakora ntsamiye njo ariko akora muri iki gihe yaramye shuri cyangwa ari umukozi cyangwa ari ikintu twamenye ibyo arimo koko nushaka kuvuga nta muntu numwe ashaka kuvuga yuko ngo guduteze ngo izo ana politique ngo ba ngo bazotuzanira ni kuvuga ahonye umuntu avuze gutyo abavuze yuko ataruhara afise ibyo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu buzima ariko muri iki gihe ha mu bya politiki ha muri butunzi ha mu kimiraho n'ibindi
kandi umushyana he defense rw'imana wenyine agica avuze ko byashikirijwe na Pacifique Habimana na Gilbert Irankunda duga kwijambo mu kanya gato
ego me ivyo uwo mu ya serukirwa kwa sino bakwa serukirwa kwa mugari mu gwaruka n'ibyo ibyo yavuze n'ibintu zumvikana cyane mugabo nkuko professor Nkunzimana bivuze ego ugaruka bateza kugira uruhara rwabo nyine bakerekana yuko bafite ishaka ryo kugomba kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta nubwo atakwishavu burya ibyo bintu byose byokoroshwa n'abatwara abatwara baberekanye neza yuko bashakira neza bashakira akazoza keza ubwo rwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nkuko twabivuze abanyepolitike basamazwa benshi basamazwa n'inyungu zabo no kurondera amaronko n'ibindi ugasanga n'ubwo rwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero
akanonga duce dusozerera makuru ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunze mwari kumwe natwe tubibutse gusa yuko Seni itangaza ko yego yatsinze 73 n'ibice 26% ku ijana mu gihe oya ifite 19 n'ibice 84% ku ijana mu batoye kamara mpaka mu Burundi turongera twigaruke ko Samoya ni 33 na Diane nahazwe muranigwe nshuti bakunze mukomeze kandi mu ryohegwe n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika Fatima Gimasi Kalala yakoze nabo bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Thank you.